ibidandazwa leta y'Burundi yihutiye gukingira n'isukari n'iminyobwa vya Belarus ibi ndetse byari bimaze iminsi bikenye mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahinguriro Glorioze Ntibarutaje yagabishije abadandaza ko bokwiyubara ntibikike mu kiza mu kuduza ibiciro mu gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka.
Mu ntumbero yo kubahiriza akarangamutima k'umudandaza, akarangamutima k'abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, bisabwe ko atamudandaza yo kwikika mu kiza mu kunyegeza ibidandazwa canke kuduza ibiciro by'ibidandazwa muri iyi minsi mikuru. Abadandaza ibinyobwa bya Brarudi, isukari ya Sosumo n'ibindi, musabwe gushira ku isoko ibicuruza muba mwahawe atakura abantunzi. Abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, musabwe kubahiriza ibiciro byo kwiyunguruza na cane cane kubava mu ntara baja mu yindi.
Ndetse hanashizweho n'ibiciro ntabanduka by'ibiribwa nk'inyama, aho ikiro kimwe kiri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 12 bivanye n'ingene zimeze. Ikiro c'isukari cashizwe ku 2,500 y'amarundi. N'ibiciro ntarengwa by'ibinyobwa vya Brarudi vyashizwe ahabona yamara mu masoko atandukanye. Hari abadandaza bari bamaze kuduza ibiciro cane cane iby'ibiribwa. Aba nabaganiye n'Ijwi rya Amerika mu isoko i Bujumbura.
Hari konfere n'ibibiri ubushaza bwaduze bwahora kuri hagati ya 2,500 na 2,000. Ibiharage byagumye kuri 2,500, bindi byose bikwibaye cyahoraga.
Nanjye yo nka mu bitunguru mbona biciro byagumye uko byari bimeze, nta byaduze nta byagabanutse. Ibizera nizo zari bisa n'izari byabonetse cyane, ariko byongeye kubura gatoya. Mbuga ntibyaduze igiciro kinini, byaduze 200,000 yonye. Twaba tugusha 900,000 tuba guzishika 1,000,000. Ruje yagumye ariko nyine uko byari bimaze iminsi abimeze.
Twe nka move yahora ku 900,000 ubona 800,000. Ibi byahora ku 1,000,000 ubona 900,000 uba byakotse ijana, byagiye birakora ku 1,000,000. Byahora kuri 9,500 ubona 1,500,000. Kijumbu yahora ku 800,000 ubona 400,000. Ibyo muri akarere njunge mperereyemo mbona ibiciro turiko turabikurikiza. Kubera uko biva ruguru ku biciro gitoya nje tumenye ingene tupunguza kubaguzi. Bibaye n'ingene tuba twaranguye.
Kubazorenga ku ngingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro, ibihano birategekanijwe kandi n'amaso yo kubacungera ni menshi nk'uko umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabimenyesheje.
Tuboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abenegihugu kumenyesha abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara mu gutanga amakuru kuri abo bose bokwikika mu kiza mu kuduza ibiciro, kunyegeza ibidandazwa canke kutubahiriza akarangamutima k'ibisata bakoreramwo kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko. Tuboneyeho kandi kumenyesha abiyunguruza mu miduga rusangi ko mu ntumbero yo kwikingira no gukingira abandi cyashyiza coronavirus bisabwe kwambara agapfukamunwa mu miduga.
Mu bihano bitegekanijwe harimo gutanga ihadabu hamwe no kugarirwa urudandazwa canke gufungwa ku badandaza. Aho ni mu gihe mu minsi mikuru irangiza umwaka nka Noeli n'umwaka mushasha bimenyerewe ko abadandaza baduze ibiciro ku biribwa vya nkenegwa n'impuzu cane cane iz'abana. Yamara ubu leta yatangaje ko iyo ngeso ari mbi kubera n'amikoro y'abanyagihugu atabayiyongereye. Pierre Clavier, Inkuru, Kigali, ku Bw'Ijwi rya Amerika.